Ele mesmo de América. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mudukwirikira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse VOA radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com numwanya w'ikiganiro muri isanga
ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishyirahamwe National Endowment for Democracy riharanira demokrasi makungu n'ishyirahamwe Robert F. Kennedy riharanira amahoro n'agateka ka muntu ku isi n'amashyirahamwe yose rero yangaha muri Amerika azoteramisha ejo kwa kabiri i Washington DC kiyago na Armenia yongere umurundi yanonosoye ivyerekeye amategeko akongera akaba haranira agateka ka muntu azovuka kugena ivyerekeye agateka ka muntu vyifashe mu Burundi. Armel ayoboye ishyirahamwe Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture ACAT Burundi mu mfunyapfunyo no kuvuga ishyirahamwe ry'abakristu ryishinze kugwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu. Azovuga ku kugena ibijanye n'ubuyobozi n'agateka ka muntu byifashe mu Burundi imyaka itatu inyuma y'uruhagarara rwo mu mwaka w'2015. Azohabonera kandi akaryo ko kuvuga ku ngingo ya leta ya Burundi iherutse gufatira amashyirahamwe y'abanyamahanga akorera mu Burundi inyuma y'uruhagarara rwo mu mwaka w'2015 mu Burundi. Armen yongere yarashizeho ishyirahamwe SOS Torture Burundi mu ntumbero y'ugukangurira abantu bari mu gihugu no mu makungu kwihonyangwa. Avuga ko rikomeye ry'agateka ka muntu mu Burundi cyane cyane mu gutanga amakuru ku bantu bafatwa bunyamaswa, abahagarikwa mu buryo budakurikije amategeko, abantu bazimanganywa, abafasoni n'abigeme bafatwa ku nguvu hamwe n'ubwicanyi ndengerabutungane mu Burundi. Ngaha muri studio rero turi kumwe n'umushitsi Armel Niyongere. Armel waramutse.
Mwaramutse cyane.
Watubwira kugena baronse ubwo butumire bw'aya mashyirahamwe National Endowment for Democracy hamwe na Robert F. Kennedy Human Rights.
Murakoze cyane, mwakoze kuntumira. Mashyirahamwe abiri yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaranyandikiye ambaza yuko noshobora kuza kugira ikiganiro ku vyerekeye ingorane ziri mu gihugu, mu vyerekeye zagatse akazi na muntu, mu vyerekeye ibiko biraba mu Burundi yaba igugago y'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibindi byose bijanye n'ubuzima bw'igihugu. Hama ubwo butumire ndabwemera, ndaza ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira nshobore gutanga umuco mu vyerekeye ibikorwa turiko turakora, ibikorwa biriko biraba vy'agateka akazi na muntu, ivyerekeye amatohoza ya senare mpuzamakungu mpana vyaha, ukuntu twashigikiye umugwi w'amatohoza wigenga mpuzamakungu, hamwe n'ibikorwa vyose turiko turakora kugira igihugu c'u Burundi gishobore kuva mu ngorane ziriko zirahura nabwo muri iki gihe kuva mu mwaka wa 2015.
Muzo teramisha ico kiyago ejo muravuga ko muzovuga no kugene ibijanye n'ubuyobozi n'agateka ka muntu byifashe mu Burundi imyaka itatu inyuma y'uruhagarara rwo mu mwaka w'2015. Waducira ku mayange muri make ivyo uko mubibona ivyo muzoshikiriza.
Mu vyerekeye ivyo tuzoshikiriza hariyo ivyerekeye ihonyango y'agateka akazi na muntu aho umuntu acavuga nk'umugwi w'amatohoza wigenga mpuzamakungu turi mu bawu savye yuko ujaho tubonye ubwicanyi buriko buraba mu gihugu, tukabona neza yuko atani inzego na zimwe z'igihugu ziriko zirakingira abanyagihugu cyangwa zikurikirane abariko bakora ayo mabi. cyo bituma twasavye umugwi wa Niger atakaze na muntu yuko woshiraho uwo mugwa matoza wigenga hama uwo mugurajaho kandi turemera kufasha kugorondera amakuru avuga kugicinye buko baraba mu gihugu hariyo ni n'imijyango yabuze ababo yahavuye twitura kuva muri urugwimo rwatanguye mu 2015 twaheze tugashingisha urubanza muri sentare muzoma kongoma na vyaha uturamaze kure utanga ibirego dushi ku miryango irenga 2,600 bituye sentare muzoma kongoma na vyaha mukaba muzi ko yose sentare nayo yuguruye amatohoza ubivugira amatohoza irikira daba neza bakoze ivyaha umwe mu ruhara yagize mu vyaha vyakoze mu Burundi barabe yuko atabantu bokurikirana n'ubutungane muzamakungu iki naco nicerekeye ivyerekeye ibiganiro byo garukana amahoro mu Burundi ubu tuvuga yuko mu karere vyerekaneza yuko atagushaka bafise atanguvu bafise zo kugira bagondoze leta y'Ubujumbura ngo yitabe ibiganiro bihuriyemo bose urabona yuko bizabirasiba ama ugasanga leta itoza utunyoni aturya ntazoza urya kurikira n'ubutungane kandi bazi neza yuko iyo hari ngorane ahubwo umuntu yafise ingorane n'uwundi ba acu gituma haje umuhuza barondera umushinga naye kugira abuzurize kandi muri izo mpande zibiri atanumwe atoro wabaganira acu gituma dusaba yuko amakungu yohaguruka agahagurukira akarere hama bakarondera ingene ivyo biganiro vyorikiramwo bose hama bakashiraho ingene babonye yuko akarere kadashoboye kubandanya ivyo biganiro bakarondera ubumwe bwa Afrika canke isata caoni ingene hogira babunganira bagashobora gushika aho bashika ku masezerano agarukana amahoro mu Burundi iki naco nicerekeye yugagwa y'amashiramwe mpuzamakungu bibaye mu minsi heze n'inama y'umukuru w'umutekano mu gihugu ivyo byose tukabona yuko ari kunigira mu menshi abanyagihugu kuko ayo mashirahamwe yafasha cyane abanyagihugu abantu bibaza yuko bijya ariko baritwaza bati ubwoko ntibungana mu bakora muri ivyo bisata ngo nikurikiza amasezerano y'Arusha barazi neza yuko amasezerano y'Arusha ico gisata cy'amashirahamwe mpuzamakungu kitasanzwe gitekanijwe n'amasezerano y'Arusha ico gituma bo bashira imbere ubumenyi badashira imbere ubwoko canke ibindi bitandukanya abarundi ico gituma twavuze yuko amakungu yuhaguruka ahubwo akaraba ingene agifata mu minwe kugira abanyagihugu ntibicwe n'ivyahora n'ibikorwa ayo mashirahamwe yahora bafasha
amashirahamwe yahagaritswe yarahagaritswe mu kingo cy'amezi atatu ni izihe ngaruka ubona bishobora kugira ku banyagihugu amashirahamwe yahora afasha
cyane cyane ingaruka nyinshi ku banyagihugu kuko amashirahamwe yabafasha mu vyerekeye uburimyi mu vyerekeye ibindi byose bijanywe n'ubuzima bw'igihugu uburi amashirahamwe menshi yahagaritswe urabona yuko abanyagihugu bazahombera cyane kuko hariyo mu vyerekeye ubworozi mu vyerekeye ubworozi mu vyerekeye ibindi bisata byose byafasha abanyagihugu hari n'ivyo kwa muganga naho bavuze n'ivyo kwa muganga ngo ntibirimwo ngo ntibabihagaritse mugabo hajya naho nyene birimwo uravye mu vyerekeye amashuri mu vyerekeye byo kwa muganga mu vyerekeye bisata byose byafasha abanyagihugu bizo abanyagihugu bazohahombera cyane n'ubu bahora baronka n'amahera namake aciye muri iyo muri ayo mashirahamwe nayo nyene azohava basanga yarabuze yarakenye abanyagihugu batagishobora batakigira mikoro kugira bashobore kubandanya babaho
urakoze reka tuze ku mirongo ya telefone dufite Dani ku murongo wa telefone Dani uratwumva
Edome ndabumva nakomesha mukuru ndaramukije n'umutumire
mahoro
uhamagaye urihe
ni kwa Dani jenere mane rakiza nkaba ndi mu ntara ya Muramvya i Burundi
yego ufite ikibazo canke cyimviro
sakabazo ni intererano ni intererano ko mbore ngaruka ku byo umutumire yavuze
yego
mu bisanzwe birababaje aha mu Burundi ubona ko kitabwe tuziyuko akatega kazina muntu bacumugani bati ubuzima ni katiha kandi ati ubuzima burya mu gihe kabaye katihabwa cyare kintu cyo kubahiriza kuko ibyo byose biterwa no kuntu twebwe abarundi turangwa n'ishavu bijya abarundi twamye ngo ureka ndagusubirize mu nkoko ndagusubirize mu ndumane ugasanga umuntu nawe yaragutitaye ko kugira umwishyure wewe umuhongo w'igenya cyangwa umuciye umutwe nta nyungu n'imwe rero abarundi tuzegera dushika ko tugikoreshwa n'ishavu y'impande zibiri ahiwacu mu Burundi bishyambiranye ku mvuru za politiki hakaba ikintu abarundi agira adashaka kumvikana ko yari inzira nziza yo guca bafata yo gusimbuka kuri akazina muntu kandi haca umurundi ugenda ashyitse ko ari uko amaraso ya mugenzi we yasesetse umurundi uwo ari we wese ntiyosesa amaraso ya mugenzi we kandi nawe yari mu nk'uko nawe uwo wundi nyine aba yararimwe ibyo nibyo n'imana irabibuza nta n'uwoshika mu ijuru byobabaza rero igihe umuntu yokora amaburirwa ngaha hasi kuri ino si kandi tuzi yuko tuhamara umwanya muto mugabo umuntu akazomara imyaka myinshi ariko arababazwa ariko arishyura ibintu iyo useshe amaraso ya mugenzi wawe umugizi ubusa nta nkeka yuko n'imana ibaza uwo muntu aba yitabye ati ninde ugasanga nawe dosiye yawe imana iragutumye ko nawe warerutse byobabaza rero mu gihe ugiye kurenguka nawe ubazwa gusesa amaraso undi muntu kandi atari wowe wamushyizeho ibiro tugiye ko aya mashyirahamwe nayo amashyirahamwe yahagaritswe burya harakenewe igenzabuhoro kuvuga uti mbega ibintu bimba bibaye akaribe ry'agashavu nashimikiyeho gashavu cyane kuko birabonekana neza yuko abarundi dukorera ku ishavu atari kugenza buhoro rero iyo umugambi ubone yuko hariho umuntu ariko arakuburizamo biba byiza ibiganiro mukaganira hanyuma mutuje ibyo kwihoraho na mwabiheze mugashika ku nzira nziza yubaka Burundi n'abarundi bose ugaca turongeraho amahoro
yego tuvuge ku kibazo
nagira ndarangize saba n'ukuri icyo kintu cy'ishavu kw'abarundi twogiheba kandi ingendo nayo ikaba inge igenza buhoro no violence
murakoze
murakoze
dufite kandi gatore uratwumva alo gatore uratwumva gatore ntawe duhise ku murongo wa telefone ubundi adutera kama ni Frederico uratwumva
yego ndabumva
irindi zina naho uri
ni Frederico niyo nkuru Frederico
uri he yego
ni Burundi kose
ufise ikibazo cyangwa icyumviro
ni nere rato ashaka ndamukiriza umutumire ama ikiringa oya iko ndabwira umutumire agasiga kazi na kaca cyumba kiragoye ko hariho nk'abagenzi uzi bari mu mabohero cyangwa amazi umwaka n'inusu baraburanye baciye imbere y'urukiko hama bakera ntibatahe kugeza n'ubu baracyari mu mabohero n'ubu hariho abagipfa uzawumva ngo bapfuye babatwaye imisiga cyangwa babanyibutse sitadiyo bagiye bema niba se baradufasha bajya baratukubwira imbere nawe ubundi mu Burundi agateka kazi na muntu bikameze neza intererano yanjye yari
murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga muhereje ku teramisha icyo kiyago n'aya mashyirahamwe yabatumiye National Endowment for Democracy na Robert F. Kennedy Human Rights mutege kanya kandi kuja mu bushikiranganje rero imigenderanire bwa Amerika no muri Sena mwo tubwira ubutumwa muzaba mujanye yo
ego ku munsi wa gatatu naho niho nzoheza ntakigwa n'ubu n'umugwe wa kenguza amateka ba Leta Zunze za Amerika hama inyuma yaho nkabonana n'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu bwa Leta Zunze za Amerika ubutumwa zoba rugunye ne ubusaba yuko Leta Zunze za Amerika zokwamiza ijisho ku Burundi kandi rugasaba rushimitse ingene Burundi bwo gondozwa n'amakungu bukemera ibiganiro kandi bukemera kuganira n'abatavuga rumwe n'abo batavuga rumwe butarinze kurondera uwo bashaka ko baganira hama bakongera bakaguma hafi abarundi n'ema n'ivyo bari ko barafata ingingo zo guhagarika amashirahamwe mpuzamakungu yafasha cyane cyane abanyagihugu bakaraba ingene bagondoza leta y'u Burundi kugira ireke kwama yanka ibintu byose byo biko birafasha abanyagihugu.
Tugarutse kuri ayo mashirahamwe yahagaritswe na leta y'u Burundi, leta iyagiriza ko arenga ku mategeko mashasha agenga imirimo yayo. Muhabwiki
mu by'ukuri ni icyitwazo kuko umuntu yo asanzwe afite uburenganzira bwo gukora mu gihugu yushatse kuzana amategeko bategezwa kwisunga ntucuye ahagarika ahubwo uragerageza gushora ayo mategeko mukavugana bakabona yuko ukababaza yuko bashobora kuyemera kuyakurikiza kuko hari na usanga bashizemo ingingo badashaka gukurikiza bakemera kuzinga bakava mu ico gihugu kandi agahombo cyane cyane kaba kari kuri ayo mashirahamwe kaba kari ku gihugu baba ariko barafasha kuko bavuye ngaha barashobora kujya gufasha mu bindi bihugu bobo hama abanyagihugu akaba ariho bahombera gusumba aricyo gituma guhagarika amashirahamwe ngo nuko batisunze amategeko ari vyitwazo ahubwo umuntu ataramenya neza ibiri inyuma yavyo kuko urabona ko bisunze itegeko ngo harabakora ubwoko bwinshi ngo bw'abatutsi ngo kandi bwatezwa gukora ngo ibice 60% na 40% by'abatutsi y'abahutu na 40% by'abatutsi ngo bisanzwe bitekanije n'amasezerano y'Arusha mugabe amasezerano y'Arusha ntigeze ashiraho ubusumbasumbane mu vyerekeye ivyamoko mu kuronka akazi mashirahamwe yigenga
naho ku vyerekeye amashirahamwe yoba yishuye gute kuri iyo ngingo no kuri ivyo bisabwa.
Amwamwe mwarabonye yuko haciye asohora inzandiko babwira amashirahamwe y'abarundi bahora bakorana yuko bagiye guhagarika bagasaba n'abakozi babo yuko bahagaritse ayo mezi atatu mu kurindira ngo barabe ingene bigenda ivyo byose rero n'agahombo cyane no ku Burundi kuko amashirahamwe abakozi bahora bakoraho nabo nyene bariha amakori urumva ngira leta y'ubundi ntigeze imenya neza yuko ivyo bintu bishobora kugira ingaruka mbi ku gihugu na cyane cyane ku banyagihugu.
Muri ivyo muzoganira ejo harimo ko muzovuga kugene ivyerekeye ubuyobozi bwifashe inyuma y'imyaka itatu inyuma y'uruhagarara rwabaye mu Burundi mu mwaka 2015. Nikiye mubona hari ikimaze kurangurwa hari ico mubona coba ki cyarahindutse muri iyo myaka itatu canke ibintu mubibona nkuko musanzwe mubibona mu Burundi?
Umuntu nariko araraba nk'ivyerekeye isinzi kazo gatoya kazina muntu umuntu arabona ahubwo ko biguma bitera byunyuka kuko uravye nk'umugwi w'amatohoza mushasha nka raporo y'umugwi w'amatohoza mpuzamakungu ariko gusohora mwarabonye yuko wavuze yuko harimwo vy'ubwicanyi bw'agahomera munwa crime contre humanité kandi bakaduma kuri rutoki Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko nawe nyene ari mu babiba inzago inzankano n'amacakubiri arico bituma ivyo byose bitahora biba mu raporo yarasohoka yerekana yuko hari biriko biraduga ku rugero rwo hejuru arico gituma makungu ategerezwa guhaguruka akagerageza gukingira abanyagihugu kuko nkabyo gwaruka bibonera kure ruguma ruhotera kiremwa muntu ruguma rukorana n'inzego za leta ruri hejuru ni na hejuru y'inzego z'umutekano birateye ubwoba birerekana yuko hashobora kuba ubwicanyi hashobora kuba ihunyabwoko bataravye neza ko mu gihe intambara ubwicanyi bwatangwe kwibonekeza kuva mu 2015 baravuga ko ari isinzi kazo gatoya kazina muntu munyuma baravuga ko ari isinzi kazwa rya kiremwa muntu ku rugero rwo hejuru ubu naho bageze kuvuga crime contre humanité murumva yuko badatabaye ivyashitse mu Rwanda bishobora gushika no mu Burundi kuko isata cyawo dikijejwe agatoya kazina muntu gitangwe kuvuga yuko mu bakora ibyaha bikomeye nk'ivyo kubiba inzanko inzanko bikakogwa no mu kuri igihugu ivyo murerekana yuko ivyubwicanyi bukomeye bushobora kuba yusanze baberekanye neza yuko bamwe mu bategetsi b'igihugu guhera ku mukuru w'igihugu aribo bariko barabiba inzanko icyo byose birerekana yuko ubwicanyi buri ku rugero rwo hejuru cyo gutuma dusaba yuko amakungu yotabaranya akaraba ingene yotabara abarundi mu gihe habaye ubwicanyi ntibasubire kurorera nk'uko barorereye mu gihugu cy'u Rwanda hama genocide ikaba ikindi naco nuko bohagarikira ibiganiro ntihabi ibiganiro gusa byo kugira abantu ngo bataye cyangwa baronke ivyicaro ibiganiro bishira iruhande kudahana bibi biganiro bikurikirana bishiraho ukuntu abakoze ivyaha bakurikiranwa kuko nayo masentare arakora kugira duce Burundi ntazokurikirana abarundi bose bakoze ivyaha ariko yuko hojaho ukuntu abakoze ivyaha bose bakurikiranwa n'inyuma y'ibiganiro niha ibiganiro bishira iruhande kudahana
tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Rafiki Rafiki uratumva
Ndabumva.
Yego, uri he?
Ndi Burundi mu kirundo ku ntega.
Yego, ufise ikibazo canke icyumviro?
Ni ikibazo mfise.
Ubaze?
Naje kumenya n'ama cyangwa bugaye baramashira hamwe angahe ni rimwe cyangwa ni hehe. Ine nacho. Ati mbe mama ko bajugaye umba bishimikije yihembo kugira ngo bayugaze.
Murakoze.
Ikibazo nanizi.
Yego. Wari wa vyishyenge ntari yabikurikiye umubwira.
Mu byukuri amashyira hamwe yugaye n'amashyira hamwe yose asanzwe akorera mu Burundi mu mashyira hamwe mpuza makungu. Hama ibyo bishimikije bavuze yuko badakurikiza amategeko y'u Burundi mu vyerekeye gutanga ubuzi guhakaza abakozi ni byinshi bagiye barerekana ariko ntivyari bashigwa kwiye gufata ingingo yo kuyugara imbere yuko bavuga yuko boshira mu ngiro ibyo basabwa ariko nivyo basabwa na cyane cyane ibinakunda kuko nk'ibyo bavuga ngo vy'ubwoko kurikizo amoko mu gutanga akazi ivyo ngo bitekanye n'amasezerano y'Arusha nigeze atekanya ibitigiri by'ubwoko mu byerekeye gutanga ubuzi gusa byatekanije ku bisata bya politiki ahico gituma amashyirahamwe menshi atemeye cyane atazokwemera uri kurayumviriza gukurikiza ivyamoko mu gutanga ubuzi kuko bashira imbere ubumenyi bashira imbere ubwoko
dufite kandi Cedric irindi zina nahuri
ndewe mwana harimo zambi
uhamagaye bihe
Ndaka jimizuku cha gandio.
Yego, ufisa kabazo, change ichi mviterera?
Jeku nito ki, nakema aenda zeo mshinga nhae nge ngera mwe. Iki, anasira amu yukenga ya tumako ya hama kadiru gwaru kwa hiko tepati mkwara wala mwendi mshinga ya kwa. Desi mkwara kapwara hizi mbatiku kwa hiyo kwenye 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 Nijihe, wasi nana kuzirame, wabu gayu kujimu, njimu na mwesimu ya mtangati, njimu ya kujimu ya mtihoku. Wakala kwa jisi mtiriji ane, za politike, nemo kia, nemo kivu chungu hili. Uvu, uvuni, uvuni hajiriku wa rukarumeri yiku ya, kwa rukisa kajirindu kuyu chai. Nijema kwa rukisa inga rukambikali, huku, Neku kuchirambiri kitu huku. Ikindi nacho. Kaha mwurundi mtukone ligi niko hivu. Yora puka yukua katika kajina mungu. Kahunganya. Kandi kahungaba mwa kuwera. Kuwera kitu emela yuku kahungaba. Kuwera yuku kene budi mtu huku. Kuwera kitu emela yuku mwesangiri mwurundi. Kuhuko kwa hariki yuku chama buki retko hivu. Uganda waka tigira yuku tukwebge. Aba hutu. Ayamashira hamwe ugambire yashinzwe byara ayamashira hamwe ariyo byara yaroje abaroje akazi hari byara nibuke ko Burundi benshi bari bahunze igihugu mu myaka yahera kuya mu 1994 benshi bari mu 1993 barahunze igihugu ayamashira hamwe yari karakora mu gihugu baronka ubuzi bandi ni bande batanga ubuzi kubera ko umutabo n'igihugu kiri ko kinagenda ibintu birahinduka bihinduka tujyane n'ibihinduka kita jihari kwa kia nuhari mkambumu ubu chini mnuhari ya demokrasi demokrasi kuye kusangiri kihugu uti kwa zati nukua amashirame yigenga rikara kori hii amashirame yigenga rikara bugira bose awamu kumeri kumitaku mra bugiri kwa ruka vicha ya niko wa genda mnila wabare kwa ruka 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 heta masule utaga niyo rikuwa wacha nukona kari yindi nandu kwa yoku yindi anu kumurundi urubaruko muhamura sura nyene bidamibarabara mubabwira ati bariko barakora nabi cyari bajobora yuko muri ko muteze murabahenda batobahindukiri
bakoze
cyane mu Burundi cyemere yuko turi kiriko tubajyanisa nyabo imiryango ntabwo uwe nk'umucinga nawe amenye aratumeze ugwaruka rwe mu ibarabara arazi ugwaruka rusumire z'amashuri ku mwaka wicaye mu ibarabara hama ariko yavuga yuko ibice 60% 40% bidakwiye kubahirizwa kubera batabikinyaniye mu masezerano ngo muby'agateka kazina muntu ngo muby'amashuri hamwe bigenda twasi basinya amahoro mu Burundi
reka bishure rero
ntabitege bice byabigaragaza mu gice byose
murakoze reka bishure
nk'ibyo Rafiki yari intererano
ni Cedric
uyaje kuvuga ni Cedric ari muri Zambi mu byukuri nta macakubiri turiko turashira imbere twebwe duharanira yuko ahubwo abantu bungana ariko hakurikije amategeko ibyo twebwe turavuga yuko ivyerekeye bitigiri mu gutanga kazi nuko bidategekanijwe n'amasezerano yarusha kuko muri ayo mategeko bavuga bakurikiza bavuga yuko bo kwisunga amasezerano yarusha urumva urazi amategeko nta masezerano yarusha yategekanije ubwoko mu vyerekeye ugutanga akazi mu mashirahamwe mpuzamakungu iki nacyo kuvuga ngo abantu bararonsa akazi ngo myaka yahera ngo hari umugambwe umwe ayo mashirahamwe mu vyukuri uravye neza niyabuze ingene abantu baronka akazi mu mashirahamwe mpuzamakungu baratanga amadosiye yabo bagakora ibibazo bagatora ububayi wa mbere ntibaraba ubwoko baraba gusa ati uyu muntu yoshobora kuja muri iki kibanza ategerezwa kuba afise ubumenyi umuntu nuko ategerezwa kuba afise uburambe mu kazi bunga nuko nta by'ubwoko bashira imbere kuko nabo nyene ibyo baba ariko barakora kenshi baba baronka amahera avuye mu mareta mu mashyirahamwe yandi baraba neza yuko iyo muntu azotegerezwa azoshobora gutanga raporo bagaheza bagashika ku byo basezeranye n'ababahaye imfashanyo urumva rero nta by'ubwoko bije imbere ahubwo icyo dusaba nuko yabugogwaruka dusaba yuko ugogwaruka rusoza bakoreshwa mu mabi ya Amerika rakogwa tukavuga nk'ugwaruka rw'imbonera kure aho bayigora koreshwa n'abanyepolitike yuko bovavanura nayo makosa birirwa barakora n'ubwo bwicanyi birirwa barakora bahendwa n'abanyepolitike barondira inyungu zabo kuko iyo umuntu akoze ubwicanyi ikukurikiranwa n'ubutungane ntazovuga ngo natumwe na naka azukurikirana kugatwe kiwe acyo gituma dusaba yuko uyo wese yibaza yuko ariko akora mabi ariko akora ubwicanyi kubera ashigikiwe n'umusirikare akomeye kanaka cyangwa umukuru w'umugambwe cyangwa umunyepolitiki akomeye amenye yuko amubesha yuko impera n'imperuka ubutungane buzomukurikirana kandi kugatwe kiwe acyo gituma tubuze ugwaruka kuri kugwa muri ivyo bahendwa n'abanyepolitike ahubwo barondere kazoza kabo bige barondere ubuzi ha naho ubuzi buriko buragora hajya babaze ingene abantu bashobora kwikorera utwabo abantu bashobora gukora baronka akazi bavavanure n'ingeso z'ubwicanyi kuko baba ariko barakoreshwa kandi kubera baba bakiri bato ntibabazi ingaruka mbi bashobora guhura nazo kuko ubutungane burateba ariko burateba bugakurikirana kandi bugahana.
Robert nawe nyine aratwakuye. Robert uratumva?
Ego ndamumva.
Irindi zina nahuri?
Mugabe.
Ego ufise ikibazo canke icyumviro?
Ege icyumviro canje cyo mbona ngaha cha kiri mu gihugu cy'u Burundi.
Ego?
Nicyo mbona ntituramenya kumbure icyari cyo ikirimo muntu. Urashobora kuba uri ahantu mugabo utaramenya ikirimo muntu icyari cyo kumbure ino leta nubwo yuko sinzi ibyayo byikora mbo ndabaza none nk'abantu bagejwe agateka kazi na muntu bino bintu bikorerwa mu Burundi barabibona cyangwa ntabyo babona nicyo cyambere ko bavuga ati turondoza gutohoza amatohoza hanyuma babona abantu mu ibarabara bagiye kwiyamiriza izo ntumwa mvamukungu ama izo ntumwa zigasiba kuvuga yuko izo ntumwa zoba zirushwa inguvu cyangwa izanka kwinjira parefor ikindi nacyo kuva iyi leta igiyeho kuva muri demie ubu niho ikibona yuko amashyirahamwe yo bahurikiyemo n'ubwoko bumwe cyangwa ni kugira ngo igihugu gisubire inyuma cyangwa ni kugira ngo imifuko y'abandi ariyo ibe ibomboka hanini turiyumvira tukabura ubu ibishomeri biri mu barabara n'izindi utari mu mugambwe ntushobora kuronka akazi nico nico no vuga yuko twoba turi ngaha kwizi kugira ngo twese twinjire muri uwo mugambo umwe cyane mu Burundi je no vuga yuko nko mu gihugu cyacu cy'u Burundi atabwoko buhari kuko novuga yuko ahantu hari ubwoko dushobora kuvuga ururimi rumwe mu gihe tuba tuvuze ururimi rumwe nta bwoko buba buhari ngo buriya anyamashyirahamwe ari mwaba ngo cyankaba ahubwo tuzoba turiko turasubira inyuma mu bintu by'iterambere by'igihugu cyacu
urakoze
bo ego je novuga yuko nogarukiza nkaho mugabo kugira ngo twese tuzobe umuntu umwe leta siyitwarira umuntu umwe ahubwo leta itwarira abarundi bose kuvuga ngo uriya muntu yakoze iki kubera tudasangiye iki naka ukaca mufunga cyangwa imbonera kuri ugasanga ikwira gukubagura icyo kintu amashyirahamwe ajeje agateka leta zina muntu arakwiye kuraba icyo yokora kuko afite ubukomezi kurusha uwudutwara ya nini nicyo nubona kugira ngo murabe namwe icyo mwufasha kugira ngo igihugu cy'u Burundi gisubire kuba uko cyari kigende ku murongo
urakoze
ego
mu byo Robert avuze ni nk'intererano nicyo gituma turiko turahaguruka kugira turabe ingene twosaba amakungu kugira ashobore gusaba yuko ibyo bihano bari kubafatira amashyirahamwe mpuzamakungu yuko bohagarika kugira ntibitume bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu ikindi nacyo nuko amashyirahamwe afise ariko arafasha cyane abanyagihugu amashyirahamwe abakozi bakorayo baratanga amakori muri leta muzi yuko hari n'ubukene kubera ibihano byafatiwe leta y'u Burundi ariko gituma abantu boreka kugaruka mu vyerekeye amoko murazi vyerekeye amoko aho byatugejeje kandi umuntu aravye kuva mu 2015 umuntu arabonye neza yuko ivyerekeye amoko bitariko birakurikizwa cyane bitariko biraba intambamyi nk'imyaka yahera uravye nk'abiyamirije ikiringo cya gatatu cya Petero nkuru nziza bari mu bwoko bumwe bari no mu mugambwe umwe birerekana neza yuko ingorane ziri mu Burundi imbere cyane hari uburongozi bubi iby'ubwoko arije ariko baragerageza gushira imbere kugira bashobore konona no kuronka benshi bakurikirana bakurikira ingendo y'ubutegetsi buri ku buratwaru icyo gituma abantu batushira imbere iby'ubwoko nta nico bimaze kuko hajya uravye izinjyane ziri mu gihugu kenshi abagiye baricwa abagiye barangazwa bari mu bwoko bwose bari mu migambwe yose arico gituma ureka kubeshwa n'abanyepolitike ngo bariko baragerageza kushira imbere ubwoko ubu n'umwe ko bafasha abantu mu bwoko ubu n'ubu ayo mashirahamwe ni yagenda akanga gukurikiza ivyo byerekeye iby'ubwoko abazohahombera cyane n'abanyagihugu
makoze ubundi ari ku murongo wa telefone ni Jean Bosco uratwumva
ndabonga neza
ego irindi zina nawe uhamagaye
nkana ngo Jean Bosco n'ikigali mu Rwanda
ego ufise ikibazo cyangwa icyumviro terera
ego ari kintu kimwe gihe nama nibaza se barundi tudahaye ishusho nziza igihugu cyacu tuzo ninde hari umunyamahanga uzotuzanira amahoro mu gihugu cya kabiri agateka kazi na muntu mu gihugu koriya yatowe n'abaturage aribo bonyine bamwishyiriyeho hari umuntu uzoza kumukura icya gatatu abo nyine bari mu mahanga nibo babwiye urwaruka ngo ruje mu mihanda ruturire amapine barangije bafata indege baragenda urwaruka rubapfunga urwaruka ruri mu magereza mu Burundi ni gwishi kandi bohejwe n'abanyepolitiki bagira hanze bashinga inari za senarede inani zitandukanye ko twebwe nyine abarundi twavuye mu Burundi ho twavuze neza duho twahishusho igihugu cyacu ngo tukivuge neza tugera mu mahanga naho ngo twagihereza abazungu barashaka dusubire mu bukoloni bw'abazungu icyo ni cyo kibazo cyane
urakoze reka abishyure amen
mu byo Jean Bosco avuze ati barashize abantu mu ibarabara amafata indege baragenda ati no kuvuga neza igihugu cy'u Burundi nibaza yuko iyo mvugo yozarayireka mu gihe hariyo abahohoterwa kiremwa muntu mu gihe hariyo imiryango ibura babo banyurujwe bari mu bwoko bwose kuko ayo mashirahamwe turimo twebwe twahamagariye abantu mu ibarabara ngo kugira ngo bagwane kwari kugira bubahirize amasezerano yiyarusha bubahirize amategeko hama ntitwaciye tugenda ngo tubate kuko urugamba turiko turakora ubu n'urugamba rubandanya rwo kugira abafungiwe ubusa abahotewe ubuzima baronke ubutungane abandi barekugwe haze ituze mu gihugu aricyo gituma kwibaza yuko atacu umuntu ariko arafasha abarundi nibaza ko ariko arihenda cyane kuko yorabangira aherereye canke inshuti niyaba hari abo aziyabuza babo yabaze abantu banyurujwe babuza babo banyurujwe abo bose barazi neza yuko bikogwa biriko birakogwa kandi biriko bikogwa n'abarundi atari amakungu canke umuntu atabikora kugira ashimisha amakungu abikora kugira abarundi bashobore kuronka ituze mu gihugu aricyo gituma iyo mvugo atari imvugo nziza ahubwo niyaba agira imana ntabe yarabuza uwiwe canke ngo abone ingorane zikozera mu gihugu yotekana kuko hajya igishikiye ugenawe kiragushikira ahubwo umuntu yohaguruka akagwanya ukudahana akagwanya ivyo vyo guhotera kiremwa muntu kuko ejo biretse arahusanga nawe wewe byashitse ahwerereye nuko nababwiye yuko ubwicanyi buri kuburaba amabari karaba ataraba ubwoko bwoko bwose buri kuburabura ubwoko bwose bwabuze nubandanya bubura babo bubandanya bubura ivyabo aricyo gituma amurundi wari we wese ahari hose ategezwa guhaguruka kugira agarukana umutekano mu gihugu Burundi bube igihugu cy'amata n'ubuki.
Dufise kandi Alain reveni muri antunga reveni uratwumva?
Ndawumva namahoro.
Namahoro uhamagaye urihe?
Ndi mu karere k'ibiyaga bigari.
Yego ikibazo cya intererano
nacyaha gushimira uwo munyakubahwa mu ndamukirize Armeni yongere
amahoro reveriye.
Nagomba gutera intege ukuntu mwitanga mugakora muburanira abantu biciwe ababo n'ubutegetsi bubi kuko nta rindi shimwe Imana n'izobashimira. Turashima ko uko mugira mwitanga mugakora turazi imvura izohita zogera igihe ihite natwe tukazogira tukazotaha mu byacu tugasubira mu ngo zacu kandi Imana ibahezagire feri nta bindi norenza.
Murakoze. Ana nawe nyene ari ku murongo wa telefone. Alain uratwumva?
Nakumva.
Yego. Uhamagaye urihe?
Hamagaye ni mu Ruyigi.
Yego. Ikibazo
nashaka nanye ngira icyo mvuga kuri kibazo cy'aba bantu leta yacu ukuntu ihagaritse aya MOMG none arume nto metri Amerika nawe ndakuramutse nawe
amahoro are
nukuri birababaje na gahinda kuko guhagarika ishyirahamwe riko riratanga imbuto ugahagarika ishyirahamwe riko riravura ugahagarika ishyirahamwe ririko ririgisha ugahagarika ishyirahamwe ririko ubuzima bw'igihugu bwose ntushobora kuvuga rero ngo ngiyo leta irakunda umuntu n'umwe nta muntu ikunda n'ubwayo nayo ntiyikunda kuko abana batariko bariga nk'ubu hari umuproje duko turakora ibwagiriza ariko inka ntizishobora kuvugwa kubera zahagaze inka zose zigiye gupfa ni za nka zarasa miliyoni zose zigiye gupfa kuko ndetse wumva umunyagihugu yayibonye atamuveterineri ari ngaho sur terrain cyangwa undi muntu wamufashe donc usa ntibishoboka.
Murakoze.
Oya ikindi nacyo donc rero Armel ntusobanura ibintu byinshi ngo ubisobanure burya ni kwa kwikunda ni wa mugani bavuze ngo ntihasigare ikiro kimwe cy'isukari ngo kizoja kukirimba niyo politiki y'ikirabandanya. Murakoze.
Murakoze. muhavuga iki
ku vyerekeye nk'ivyo yavuze Reverien na Nane ke ni byo gushima ni intererano no kushima ibikorwa ariko birakogwa naya mashirahamwe kugira ashobore kugarukana ituze mu gihugu yanka karenganyo yanke ibintu biriko biracanishamwo abanyagihugu ariko gituma turyo tutazohengeshanya kubandanya urugamba twiyemeje kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi kuko iyo inzara iteye ntihitana abahutu gusa ntihitana abatutsi gusa ntihitana abanaka abatwa gusa inzara iteye rugwimo ruteye ruhitana bose arico gituma tutegezwa guhaguruka tugasenyera ku mugozi umwe tukagira rugamba kugwanya kudahana tugasaba yuko abarundi botekana bagatunganirwa mu vyabo arico gituma ibigo by'amashirahamwe muza makungu mu Burundi tudashobora kuvyihanganira tutegezwa gusaba makungu agahaguruka tukagerageza gusaba yuko bokwama hafi abarundi kuko abarundi baragowe ubagiye kwicwa n'inzara bagiye kubura kazi abana niho zosubira mu mashuri mu bari basanzwe bafise abavyeyi bakora muri ayo mashirahamwe ibyo byose ni imiryango myinshi y'abarundi igiye mukankatete ico gituma dusaba yuko iyo ngingo yosubigwamwo hama igahagarikwa igafutwa ayo mashirahamwe akabandanya akorera mu Burundi hama leta ikaguma ibandanya ibiganiro nayo kugira ntiyice abanyagihugu mbega ayo mashirahamwe ahagaritswe bibaza yuko bajya basanzwe bayakoramwo b'abanyamahanga ariyo bazohahombera gusumba habe namba abazohombera gusumba ni twebwe abanyagihugu na Barundi ni imiryango y'Abarundi n'abantu benshi bahora baronka bafise ubuzima biciye muri ayo mashirahamwe arico gituma iyo mvugo y'ubwoko yohagarikwa kuko inzara ubwicanyi iyo buteye n'ubuhitano ubwoko kanaka bose burajaniranye.
Murakoze Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga aho dufise umutumire hano muri studio i Washington Alain Albert Morantunga niyongere akaba yatumiwe n'amashirahamwe National Endowment for Democracy na Robert F. Kennedy Human Rights akaba ari ngai Washington akaba zo yanase n'ubutumire mu bushikiranganje cyaje mu gihenderanire no muri SNA inama nkengo z'amateka ya Amerika. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise ya Philbert watwumva?
Ndabumva.
Yego uhamagaye urihe?
Yewe mpagaze mu gitereranye mu ntara ya Muyinga.
Yego ufise ikibazo canke icyumviro?
Cyari ikibazo mfise kuwo mutumirwa n'ibyo by'amategeko ku bijyanye no kugara ayo mashyirahamwe nk'uko n'ibyo by'amategeko abo natanga ko afite ubwato bw'abanyagihugu tuhabe duhobwamo ibintu byinshi.
Murakoze.
Mwishure
bise n'izi kibazo
ariko abajije Philbert abajije ko igihugu cyabaye amashirahamwe ritazogira ingaruka ku banyagihugu
nabisiguye imbere nkuko Fidela ibajije iyugarwa ry'amashirahamwe mpuzamakungu bitegezwa kuzana ingaruka mbi yaba kuri leta y'u Burundi kubera abakozi bakora muri amashirahamwe batanga amakori agafasha leta y'u Burundi cyane cyane rero iyugarwa ry'amashirahamwe bizogira ingaruka mbi ku banyagihugu bari basanzwe badafise amikoro abasinyagihugu bari basanzwe bari mu bukene kuko amashirahamwe yafata cyane mu byerekeye uburimyi mu byerekeye ubworozi yafasha cyane mu bisaba bitandukanye bw'ubuzima bw'igihugu arico gituma yugagwa ryayo ntishobora kutuma haba ubukene mu gihugu abanyagihugu bakahombera aho rero n'abakozi bari basanzwe bakora muri ayo mashirahamwe n'ayo mashirahamwe azohahombera kuko abo bakozi barasanzwe bafise kontra z'iminsi itekanije kugira bakore ayo mashirahamwe azohahombera ariko cyane cyane abazohahombera gusumba ni abanyagihugu hamwe n'amakori yahora atozwa na leta.
Murakoze ubundi twakuye ni Thomas watwumva?
Yego ndabumva. Mwiriwe
irindi zina naho hamagabi?
Ndayishimiye nkaba ndabakuye ndi Bujumbura.
Yego muhise akabazo icyumviro?
Yego ahanini nagomba kuramutsa umutumirwa
amahoro Thomas.
Amahoro cyane. Yewe ahanini nagomba kubatera intege mu gikorwa mukora. Ni gikorwa cingira kamaro ni nacyo mbere no vuga ko abatwara yaba arabakunda abene gihugu cyangwa abandi bita abanyagihugu. Yewe nibaza ko bategerezwa kukigendera ko kuko utubaha agateka kazi na muntu nawe kuza kuri kuratwara ukora ibitangaza sinibaza yuko hari akamaro wo burikora mari igihugu uko no munsi hari abantu baryoherwa no kwicwa kwica abantu buri mwanya kubera iki amarungu baronkamwo ugahura bibera mu mazu meza mugabo bayisasiye amaraso y'abana b'abantu abantu bamaze kugira umutima nk'uwo w'inyamaswa aho menga turi muri rya shamba igikoko gisumbika inda icyo kikirya sinibaza ko hari agateka kazi na muntu kaba kahari heje nasaba nk'abantu badutwara muri iki gihe ko bokwiyumvira icyo bagejwe katari kuhohotera umunyagihugu katari kwica umunyagihugu ahubwo ari kurondera neza umunyagihugu kandi ikindi nacyo nosaba nuko bogerageza bakaraba neza abanyagihugu neza abanyagihugu uciye ufata amashyirahamwe yabavura hari amashyirahamwe yafasha nk'abarwayi ba sida bakabaha imiti ubu bigiye guhagarara hari abafasha mu kugira abana bavugwe ubu bakiye baza guhagarara bagaca bazana ibintu by'uko umenga guha akazi umuntu bifatiye ku moko n'ibintu bigayitse mu gihe bijya ibintu bizihe by'amashyirahamwe ari ibintu biri tekinike si ibintu by'ibanza bya politiki yumva utoshiza guhitana ngo umuhutu ngo umuhakazi kubera ari umuhutu gusa atavyiza atazi no gutera ubushinge niyo acatera ubushinge umuntu agacapfa wumva izo wayimaziki cyanke niwahitana umuntu ngo genda uvura igitungo atazi niyo bijya azomara ibitungo by'abandi rero uvuga nti bakwiye kuraba ibibanza bya politiki ko babyubahirize ku bw'amoko ko data wanje amasezerano yarashe ariko ayivuga mugaye ibibanza bya tekiniki babiha umuntu yabyigiye kuko kesi murabona bakoresha ibibazo umenye ikibazo ni bategeza kujya muri icyo kibanza n'icyo nuhanura abategetsi batandukanye ibibanza bya politiki n'iby'amoko murakoze
ikimvura kiba mu kivuga kwiki
Thomas n'intererano nivyo namye mvuga yuko ivyo bavuga by'ukunganisha amoko mu by'ubuzi bw'amashyirahamwe mpuzamakungu yuko naho babivuze ngo bidasanzwe bitekanijwe n'amasezerano y'Arusha kuko n'ibibanza by'ubuhinga abakora muri ivyo bisata n'abantu baba bafise ubumenyi ubuhinga n'uburambe mu kazi aricyo gituma bakoresha ibibazo atari benshi babironka aricyo gituma abantu boza baratandukanya ibibanza bya politike n'ibibanza by'ubuhinga nk'uko byari bisanzwe bitekanijwe nayo masezerano y'Arusha
murakoze John nawe nyene ari ku murongo wa telefone John uratwumva
ndabumva cyane ndabahaye bwa key
mwaramutse irindi zina nahuri
ndayize muri Iowa State ya America ya Iowa muri Leta Zunze Ubumwe za America
yego ikibazo intererano
mfisi wazwe munda mukirizu mutumire kwanza niyongere
yego amahoro John
ndakura mukice hanyuma niyongere jenda ndamukurikiranye igihe kirekire cyane kubiganiro n'ibyo akora jewe sinzi bimwe bavuga ati nta wocira urubanza uwundi mugabo nta munsi n'umwe ndumva arikera avuga n'ijambo y'indome n'imwe ivuga neza ku bintu bya kikoro biriko biraba mu Burundi sinzi impamvu ico n'ikibazo ca mbere hanyuma ikibazo ca kabiri ku ntwaro ya mbere yatanguriye intwari hari ubu niyahe yakora neza muri izo zibiri zatanguriye kugeza n'iyi hari ikigira gatatu ko bavuga ati mu Burundi ngo ariho uhejeje kuva ngo akazi ngo bagaheretse ubwoko gusa mbe ko amasezerano y'Arusha iyo bashingiye ko cyane ngo niyubahiriza amasezerano y'Arusha igisirikare kiravanzwe igipolisi kiravanzwe muri leta baravanze je inzi yuko muri leta basi perezida na perezida hari ni bahuje ubwoko none yompa umuco gute ngo aba ago ntibaserukiwe aba nabo ngo bisunze bariya none perezida na vice perezida n'ubwoko bumwe aho wahame umuco hanyuma kuva hunze arasubira mu Burundi yirabire ingene igihugu cubatse ace ampa umuco ingene cubatse ubu asubitse inyuma amaso ingene cari kimeze imbere yuko ubutegetsi wari cari cubatse nibyo obitatu ntorenza ko ibyo nibibazo ndamuhaye abinyishure murakoze
murakoze
nkibi bibazo bishikirijwe na John ndayizeye ari muri Leta Zunze za Amerika yavuze ati mbega ko atamunsi numwe arumva ndi kumvuga utwigoro twiza dukogwa na leta mu byukuri ngira mu raporo dusohora iyo barekuye abantu turabishima iyo habaye ingingo yo gutezurira abanyororo ico nibintu ibintu tsana dushima mu raporo y'iwacu nka musaba ko yozara yasoma ariko iyo hari iyo nabibi turabivuga kuko twebwe tutegerezwa gusaba yuko bibi vyo shobora gukosogwa kugira bashobore kwikubita gashi bagacubara kunganira gutezurira gukora amategeko atandukanye meza yorohereza abanyagihugu kandi ari vyiza nivyiza nyene kandi tukadushima yuko leta ikoze ibintu vyiza tuwishimira ibyo rero mu raporo dutanga y'umwaka turavuga ibyiza biba byarakozwe abanyororo barekuwe ariko nabibi turabivuga cyane kugira dusabe yuko byokosogwa ikindi naco aravuga ati mu masezerano y'Arusha naho mu yitwaza byose bimeze neza mu nzego z'umutekano mu burongozi bw'igihugu nta enkete jewe nta matoza ndagira ngo ndabe yuko mu nzego z'umutekano ibitigiye 50% bikurikizwa mu nzego za leta canke n'ibindi bisata bitandukanye ariko tugasaba yuko amasezerano y'Arusha yoza arakurikizwa kuko niyo mushinge w'amahoro n'umutekano waje mu nyuma z'injyane z'u Burundi ariko nukuraba neza yuko ivyo bitigira ibyubahirije naho nyene mu vyerekeye inzego z'umutekano kuko uri kuraraba bagenda baraja mu buruhuko bijya bita retraite urabona neza yuko ibitigira bitagikwiye ariko ko atamatohoza araba ntaco nubivuga ko cyane nibaza yuko hashobora hazogira igihe akaba amatohoza kugira bashobore kumenya neza yuko ivyo bitigiri bitekanijwe hama ku vyerekeye uburongozi bw'igihugu nukuraba naho nyene ayo masezerano arakurikizwa ku vyerekeye umukuru w'igihugu cyane cegera ciwe none babagiyeho gute baba bakurikije ayo masezerano ivyo vyose n'ibintu bishobora kugirwa n'abahinga bakaraba neza yuko ivyerekeye ibisata by'ubwoko bizubahirije by'amasezerano y'Arusha mu bisata vya leta ariko rero nkabwira uwo John yuko ntashavuzwe yuko tuvuga yumva umenga tuvuga bibi ibyo bibi tubivuga kugira bashobore kwikanura bashobore kubariza gataya kazi na muntu kandi mu maraporo dusohora cyane cyane nitwoza turatera amashuri mu cyakozwe ciza hariyo bibi byakozwe kandi leta itegerezwa gukora kuneza abanyagihugu iyo rero yakoze nabi utegezwa kubivuga kugira yikubita gashi ishobore kubahiriza amategeko yongere ikingire cyane cyane abanyagihugu ijeje gukingira
murakoze Joseph nawe nyine ari ku murongo wa telefone Joseph atwumva
ndabumva
ego irindi zina naho amagari
Bigirimana Joseph ndi mu Rwanda
ego
ntara y'amajyepfo
ego ikibazo intererano
munda mukiriza umutumire
mahoro Joseph
mukomere
mahoro
nk'umuntu w'inararibonye ukora mu miryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu
mubandanye
nk'iyo mwitegereje ku bijyanye na bakora ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu kubegamiye ubutegetsi ese abategamiye ubutegetsi barwanya ubutegetsi bo mubabona mute bo mubavugaho iki baba murakoze akabazo kanjye nako
murakoze mumishire
Joseph Bigirimana aravuze ati mbega mwe muhanira gato y'akazi na muntu mubona gute abagwanya ubutegetsi abatavuga rumwe na leta twebwe kuko twamye dusaba yuko kugira ingorane z'u Burundi zitoregwa umuti yuko abagwanya leta abo muri leta buja hamwe bakicara hamwe mu biganiro byurikiyemo bose ariko turamaze kubona yuko iyo hageze ibiganiro leta y'u Burundi kenshi ishaka kwitoza utunyoni kugira ibyo biganiro ko kuja hamwe n'abatavuga rumwe na leta nibibe ugasanga bavuze ati urya ntaza kuko akurikirana ubutungane uyu yashatse gutembagaza ubutegetsi ariko ukamenga bubu nibo bariko baratora abo baganira kandi hari umuhuza kubera abo babiri badashobora kumvikana aricyo gituma twebwe yaba abagwanya leta abatavuga rumwe na leta canke abari muri leta tuguma dusaba yuko bo kwicara hamwe kugira batorere ikibazo cy'u Burundi aho rero tugasaba yuko umuhuza mu matati y'abarundi n'umufasha wiwe aribo bushira hamwe abo bose bafise ivyo bapfa mu Burundi bakicara hamwe hama bagatorera umuti ibibazo biri mu Burundi umwe atarenze gutora uwo baganira kuko umuntu aganira n'uwo bakundana umuntu aganira n'uwo bafise ivyo bapfa
murakoze Robert aratwakuye Robert uratumva Robert Allo Robert ndi shobe kumuronga ku murongo wa telefone dufite Adelin uratwumva
ndabumva gatanu kuri gatanu nyakubahwa mumenyesha makuru na mahoro ku itwi rya Amerika
na mahoro irindi zinda nahuri
je nitwa Ngabirano Adere nkaba mperereye mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi ni mu ntara ya Rumonge neza na neza muri komine Buyengero
yego ufite ikibazo cyangwa icyimbiro terera
ubwa mbere ni nko guterera ndetse no gushima n'akabazo biravanze ubwa mbere nako mbe ntangure gushima ku kuntu mwiyumviriye gutumira ishyirahamwe rivuga ku by'agateka ka zina muntu
yego mubandanye
hanyuma nkagira nti bo hari amashyirahamwe menshi ubu hoho mu Burundi menga nimba ntihenze harabayeho guhagarikwa kw'amashyirahamwe nka yose kugira ngo yisuganye mu gihe umuntu agira ati none yoba yahagaritswe kubera iki ayo mashyirahamwe yoba yahagaritswe harabwa iki hanyuma hariho n'ayari yahagaritswe mbere ndetse tubona ko amashyirahamwe nayo nyine yasa n'amashyirahamwe yaharanira agateka ka zina muntu yabikora aha tuvuga nk'ishyirahamwe ya Prodehash yahagaritswe ubwa mbere mbega nimba uwo muntu nawe nabonye ko ari mu ishyirahamwe riharanira agateka ka zina muntu aravuga iki ku byerekeranye n'irihagarikwa
alo nta turamutaye ku murongo wa telefone ariko yasa n'uwarangije kubaza ikibazo mwamwishura
Adene yari kabaza ati mbere ayo mashyirahamwe yahagaritswe gute nibyo twasiguye yuko bavuze ko atisunga amategeko ariko ayo mategeko ntiyari gutuma abanza guhagarikwa mu kugira ashobore kwisunga ivyo bari bashaka ivyo amategeko bari bashizeho cyane cyane ko harimo amwamwe bavuga yuko yisunze amasezerano yarusha kandi bitari bitekanijwe muri ayo masezerano ikindi naco nuko uvuga ko ari amashyirahamwe yandi yari yatangiye guhagarikwa imbere nk'amashyirahamwe y'u Burundi arimo za Prodehash izo zose dusanzwe duhurikiyemo zaragaritswe n'ubutegetsi bw'ubujumbura n'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu ariko bitayabugiye na gato kubandanya dukora ibikorwa byo kuraba kugendereza ivyerekeye amabereka kugwa mu Burundi kuko hari abarundi benshi ariko barafasha yaba abarundi bari meme mu nzwe bari no mu nzego za leta badashima nyifato yo mwamwe muri leta batumikira makuru y'ivyerekeye ho nyango y'ata y'akazi na muntu ariko gutuma turonka cyane ivyegeranyo ivy'amabereka arakugwa mu Burundi naho tuba tutari mu gihugu canke amashyirahamwe yacu atari karakora makurikije amategeko kuri Burundi ivyo rero n'ukwerekana yuko abarundi bose barifise bariko batera intege kugira ukudahana mu Burundi bihanagugwe kandi umuntu wese akoze ivyaha aza kurikiranwe ku gatwe kabo aho ndabona yaka n'ubushimira abarundi bose bitanga kugira batange izi ayo makuru kuvyerekeye ihunyango y'akazi na muntu aho baherereye bo hose mu bisata vyose bitandukanye yaba no mu nzego za leta
hari icyanyuma utumwa bwa nyuma mwashikiriza mu tugiye kurangiza ikiganiro
utumwa bwa nyuma noshikiriza abari ko baratwumviriza abarundi bene wacu nuko umurundi wese hari yabari mu gihugu yabarahunze igihugu yomenya yuko dutegerezwa guhagurukira rimwe tugahagarika ubwikinye biriko bera mu Burundi tugahagarika abo bose bariko bitwaza igikenye bahabwa n'ubutegetsi mu guhohotera kiremwa muntu yaba mu bwoko bwose mu ntara zose tugaheza tukubaka igihugu cacu kirimwo amahoro n'umutekano igihugu kidahungabanya gatya kazi na muntu
urakoze yari Amen Yongere Maitre Amen Yongere yanonose ivyerekeye amategeko akongera akaba haranira gateka ka muntu ari ngahi Washington yatumiwe mu kiyago ejo n'amashirahamwe National Endowment for Democracy na Robert F Kennedy Human Rights akazo jano muri mu bushikiranganyo bwa imigenderanire no muri mu nama nkengu z'amateka ya Amerika dushimiye mwemwe wese mwakurikiranye iki kiganiro baduhamagaye bagashikiza ibyimviro kabaza n'ibibazo mugire ibihe byiza mwese mwandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
Mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika turashimiye mugenzi wacu Fidel Niyongabo ku kiganiro.